Sinzi uko bimeze kuri mwebwe, ariko jewe ijambo ryayo ryampezagiye cyane. Ndibaza ko mwese mushobora kuvuga gutyo. Ntimukene ko murabimbarira, ariko ndabibona mu maso hanyu, kuko mu maso hanyu ndabona ko muzi umunezero n'amashimwe. Murazi none ibiri mu mutima w'umuntu bibonera mu maso hiwe. Nimba ari muba muri we harimo ishimwe ry'Imana cyangwa ataririmwo, byose urabibona mu maso. Iyo abantu bice bari kubarumva ijambo ry'Imana ariko riravugwa, iyo ijambo rivuzwe urabona mu maso mahabo hakayangana cyangwa hadakayangana. Ariko none murazi nabaravye, kandi ndababwira ikintu kimwe, nabonye yuko mwanezerewe cyane mu mwami, kandi byiza cyane. Sinibaza yuko mwaje kugira ngo mupfe kuba ngaha gusa, ariko n'ukugira ngo tuve hano hari icyo tujyanye. Ndibaza yuko Imana yaduhaye umusesekara, sivyo none? Amen. Ego, turazi yuko ariyo kwizigirwa, yamifise icyo iduha, kandi n'amajambo y'ubugingo budashira. Nivyo dukeneye, ntidukeneye ibindi bintu, ntidukeneye kandi dukeneye ijambo ryiwe, kandi viza cyane. Ubu rero murazi, imbere ko dusenga, nashaka nsome ijambo ry'igiciro riri mu wavugishwa n'Imana Yesaya 55. Harimo amajambo meza y'igiciro yanditse hano Yesaya 55 umurongo wa mbere. Ngo yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze, nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi. Ubu ni ubutumire bwiza cyane umwami aha abantu biwe, ubutumire bwo kuza kugura. Kandi murazi none, hamwe yaba twashaka kuba twogura agakiza k'Imana dukoresha amafaranga, ntibyoshoboka. Nta muntu n'umwe yoronka ibiguzi atanga. Naho twashaka gutanga amamiliyoni y'amadolari, ntibyoshoboka. Ariko hano Imana irabwira abantu bayiti, mwebwe abafise inyota nimuze munywe. Iyo umuntu anyotewe by'ukuri, uranezerwa iyo uronse ikirahuri cy'amazi, ikinyobwa gipfutse ugacukinywa, ikirahuri cy'amazi ugacukinywa. Ubu ndiko ndibaza igihe twari hariya muri Isirayeli, twari tugeze i Yeriko, hari hashushe cyane muri bisi twarimwo, twaciye twururuka maze twese tunywa umutobe w'imicungwe ari ugitegurwa bakiwukanya. Cyari kinyobwa kimara inyota cyane, ariko Imana iduha amazi y'ubugingo, kandi ikintu cy'agaciro kenshi cyane. Atari ibintu bihera bishira, ariko ni ibintu bihoraho. Kandi nibaza yuko iyo iduhaye buno butumire igira n'iki duhaye. Ubu nashaka kugaruka, nashaka kuvuga ko yamaze kubiduha, ko yamaze kuduha ayo mazi, ko yamaze kutugaburira, kandi yamaze kuduha ibyo ishaka kuduha. Nabyumviriye ko dushaka kwiyumvira kuri buri jambo ryose twumvise muri no weekend, muri no mpera y'indwi, no mu iminsi yose. Nitwataha muhira, umwe wese akajya mu kazi kiwe, dushaka kuguma tubyumvira ko tubirimbura, ko tugomba tubirimbura ko mitima yacu. Murazi none, nivyo Imana itwiteze ko tuguma tugarukana muri twebwe ayo majambo, tukayiyumvira, ko tukayarimbura, ko kandi tukagumiza mu mitima yacu. Kuko vyomariki ibi byose vyomariki, hamwe tuvyumvise hano maze dutashe tukaba tuvyibagira vyose. Ariko ndizera yuko Imana avuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi, kandi ko tudashobora kwibagira amajambo yose y'igiciro. Kandi nshaka kubabwira ikintu kimwe, kuri jewe ndashobora gusoma ubutumwa nka busoma rimwe, kabiri, gatatu, iyo suye kubusoma ubwira kane, nsubira kubona ari ibintu bikomeye cyane. Mumasanga ibintu bikomakomeye byinshi cyane byo kumubihezagiye cyane byo kumumugisha. Ubwo nyene urabye rimwe ntushobora kubona ubutunzi bwose buri mu ijambo ry'Imana, ariko turashobora kunezerwa kubona ingene Imana itwitwararika muri iyi minsi. Murazi none, yaraduhaye amasezerano, iyo iyo ndavyiyumviriye ko haraheze imyaka yaraduhaye amasezerano, ubu rero ndashobora kubona ibyo yasezeranye. Irabiduha Imana nuko imeze, ntipfunya ukuboko kwayo, ahubwo iraduha ibyo yasezeranye n'amajambo y'igiciro. Kandi ndizera yuko kuno muhingamo ifite ikintu ishaka kuduha. Kandi mwendata afite intege nke mu mubiri kubwo ubutumwa bwose yavuze. Yesu yavuze ubutumwa inshuro zitatu n'iminsi yose iheze, ariko ndasaba Imana kugira ngo imugirire ubuntu na mwebwe mwese mutuza kumusengera. Imana irashobora guhindura vyose mu kanya gato, irashobora guha umuntu inkomezi kandi ikamuha gusubira gutangura ubundi busha kugira ngo umuntu ashobore kwikorera Imana. Iyo ni Imana yacu. Dukomeze dusome Yesaya 55:2. Ni iki gituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, niho muzorya ivyiza ubwingo bwanyu bunezererwe ibishagashira. Murongo wa gatatu, ibishashagira. Mutega amatwi muze kuri jewe munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho. Nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira, niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe ritazovaho. Murongo wa kane, naba ndamutanze ngo abe icyabona cyo gushingira intamahanga, ngo abe umukuru na sega b'amahanga. Murongo wa gatanu, raba uzohamagara ihanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako kubw'Uhoraho Imana yawe no kubw'Uwera w'Abisirayeli, kuko azoba aguhaye icubahiro. Gushika hano no jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana. Hari ukumbure ibyumviro byinshi biri muri buno butumwa, ibintu byinshi biri muri butumwa, ariko reka duhaguruke twese kugira ngo dusenge, dusabe umugisha uva ku Mana. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye kubuno muhingamo kubwa kano kanya. Turagushimiye kubona waduhezagiye cyane gushaka kuri kano kanya no gushika muri uno mwanya. Jewe na bendata na bashiki bacu, mwami ndagushimiye kandi kubabatijwe, abo wahamagaye, abo wikwegeye ko nabawe mwami bafashe izina ryawe mu mubatizo, bakira izina ryawe mu mubatizo, kandi nabawe mwami. Mwami turanezerewe kubona ukiri kurakora, ko ukigirira imbabazi abantu kukibikwegera ko. Kandi mwami ntupfa guhamagara gusa, ntupfa kubatumira gusa, ahubwo urabakwegera kuri wowe ukababwira uti nimuze murabanje. Mwami turagushimiye kubona ukiri kurakora. Turagushimiye mwami wo kwizigirwa, laba dukoranye kuno muhinga mugira ngo twumve ijambo ryawe ry'igiciro. Ndagusabye mwami nsengeye mwe ndata kugira ngo muhe inkomezi mu bugingo, mu mwemu no mu mubiri, nuhe inkomezi mwese muri twebwe kugira ngo dushobore kuba hano dufite imitima yuguruye, kandi dushobore kwakira ivyo uvuga uciye muri mwe ndata. Mwami ewe Mana yo kwizigirwa, turaguha icubahiro n'ishimwe no guhimbazwa mu izina rya Yesu, mu izina ry'igiciro rya Yesu. Alleluya, amen. Twicare. Ndashaka nsome ijambo rimwe n'ibintu bimwe mwe ndatabaramu yavuze. Ndabasezeraniye ko ntajya kuvuga ubutumwa kuri uyu muhingamo. Reka nsome amajambo arimo avugishwa n'Imana. Malaki igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Nuko abo Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cy'icibutso cy'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Uko niko Uhoraho nyen'ingabo agize ati, murongo wa cumi n'indwi, uko niko nyininga bagize ati bazuba banje ku munsi nzoshinga babawe niharije ubwanje kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu agirira ikigongwe umwana wiwe amukorera. Ngo 18 aho niyo muzosubira kumenya yuko ari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi ry'ukorera Imana n'utayikorera. Malaki 4:4 nimwibuke ivyagezwe vy'umusavyi wanje Mose amabwirizwa n'ivyashinzwe ivyo namugereye i Horebu kuba ivyo kuganza Abisirayeli bose. Umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi uhora uhambaye kandi uteye ubwo butarashika. Wa gatandatu uwo niwe gisanga nzosanganya imitima y'abase n'iy'abana n'imitima y'abana kuyabase kugira ngo noye kuzoza nka terisi umuvumo. Iri jambo tumaze kuryumva kenshi cyane kandi turizera bivuye mu mutima yuko Imana yahesheje icyubahiro ijambo ryayo kandi ko twakiriye ubutumwa bwari bwaravugishijwe bwa nyuma kandi ko igihe cy'ubuntu kigiye kurangira kandi ko icyo gihe rero umunsi w'uhoraho uzoshika uwo munsi uzokwaka nk'itanure. Turazi ko ibyo bintu byose biri hafi cyane rwose kandi ko Imana ikeneye kudutegura kugira ngo ishitse isozerwa mu rukundo rw'Imana. Nimuhundire nsome ibintu bike imwe data Branham yavuze ngo akamo k'umubabaro ubutumwa mwe data Branham yavuze ku papuro rwa 17 aravuga ati dutegerezwa kugira urukundo imbere yuko tugira ukwizera. Dufise urukundo nyarwo bica bigenda gute none? Ukwizera kwacu niko kuza imbere ku Mana. Urukundo nyakuri rw'Imana kubwa ijambo ryiwe no kubwa abantu biwe bizodutuma dutera tuje imbere. Urukundo nirwo rushigikiye ukwizera, ibindi byose bibwirizwa kuva bigakugwaho. Urukundo rurashira gukora byose. Duhagarare hano akanya gato maze twiyumvire kuri Dawidi. Dawidi yabonye Abisirayeli bari bafashwe nabi, bari mu ngorane nyinshi, bafashwe nabi kandi bose nivyo bari bafite n'ibigwanisho byose bari bafise bari bananiwe no guhangara umugabo yari karabatuka kandi abacokora. Dawidi yarakunda Imana, Dawidi yarakunda abantu ubwo igihuguciwa abantu biwe bene se nabashikiwe kuko yari afite urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. Ukwizera kwara nyiganze muri we acafati ya mbere atonda urugamba aravuga ati uyu mufilisitiya w'intakebwa ufise wa mufilisitiya w'intakebwa ufise uwe burenganzira bwo gushobora gucokora ingabo z'Imana yanje. Iherezo ryawe rirashitse. Ibyo byari biki? Ukwizera kwariko kurakora gusunikwa n'urukundo. Ntiyavuze ngo ubu rero mfise inkindo nza ya Sawuli, ntiyavuze ngo ubu rero mfise inkindo nza ya Sawuli urengera ndakwereka ivyo nshoboye. Baramwambitse inkindo ya Sawuli ariko yaciye ayikura ubwo nyene nk'uko bari bayimwambitse niko yaciye ayikura. ntiyashaka yuko bamuvuga cyangwa bavuge ngo inkinzo afise, ariko yashaka yuko izina ry'uwo ry'Imana rihabwa icyubahiro rishimwa, kandi ko ubwoko bw'Imana buhabwa intsinzi kubw'ubuntu. Urukundo n'ukwizera birajana. Ukwizera gukora iyo hariho urukundo. Leka mbandanye nsome muri Yohana 14 umurongo wa 23. Yesu yaravuze ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje. Nimushobora kwitondera ijambo ry'Imana kiretse igihe gusa mwizera ibyo yavuze. Murabona, mukunda Imana muri icyo gihe muzokwitondera ijambo ry'Imana. Yaravuze ati nduhoraho gukiza indwara zawe zose. Kuva 15:26 mutakwizera. Urukundo rugaragaza ukwizera, kandi urukundo ruruta vyose, ruganza vyose. Aya majambo naya nkenerwa cyane, naya ngombwa cyane. Ntidushobora twebwe ubwacu, ntidushobora kwiganza twebwe ubwacu. Mbe ndaretse kuganza vyose, ariko urukundo rw'Imana rususwe mu mitima yacu namwe muyera. Muri icyo gihe tuba tuganzwa n'Imana. Muri icyo gihe rero turashobora rero kwiganza natwe ubwacu, tukigumya Imana igaca tuganza twese, kandi ibintu byose tugaca tubiganza. Mu nyuma utubananije haravuga ngo urukundo nirwo ruzana byose, nirwo ruzana ukwizera. Umuntu avuze indimi z'abantu n'iz'abamarayika atagira urukundo ntacyo aba afise. Umuntu afise ukwizera gukuraho imisozi, atagira urukundo ntacyo aba amaze. Urukundo ruganza vyose, kuko Imana ni rukundo. Ruri hejuru ya vyose, kuko Imana ni rukundo. Imana ni Imana y'urukundo. Yesu yaravuze ati unkunda azokwitondera amajambo yanjye. Muri icyo gihe turazi yuko ari by'ukuri, Imana izokumva ijwi ry'umubabaro riva mu mitima yacu. Turabizi twese, iyo umuntu agororotse yinjiye muri iyo mibabaro yo kuramukwa, iyo ubugingo bwinjiye muri uko kwihebura mu mubabaro, isengesho ry'inkomezi rizogira icyo rimara. Isengesho ry'inkomezi rizogira icyo rimara, maze icyo kimenyetso kigaragare. Ariko ni murabona yuko Bibiliya ivuga muri Yakobo 5:16 aravuga ngo mwaturanire ibyaha musengeranire kugira ngo mukire indwara, mwaturiranire ibyaha musengeranire mubikorane. Urukundo rugaragaza ibyizigiro. Nkakwaturira ibibi nakoze, nawe ukanyaturira ibyo wakoze. Ndagukunda, bakunda ku buryo numva no basengera, namwe ndabasavye musengere. Gutyo tuzoshobora kuba gukomeza turi mu masengesho, kugira ngo amasengesho agire ikimazi gushikaho Imana iyishura. Bega, iri si jambo ryiza ga yemwe. Bakundwa, turiko turagaruka ku butumwa bwavuzwe inyuma ya bimwe ndwi, inyuma y'ukugurwa kwa bimwe ndwi matari cya gitabo. ntidushaka kubuca kubuca iruhande ndushaka kubwirengagiza kuko ndizera ntakekeranya yuko iyugurwaga bimwe bimatanije cya gitabo cyabaye ikintu ngombwa gikomeye cyane mu nkuru z'agakiza kandi turazi ko abagize icyo bakora kuri ibyo bazokumva icyo mwemu abwira amashengero busanzwe sugugurwa gusa kwa bimwe bimatanije cya gitabo ariko ni aha turavuga n'ivyahishuwe vyose biciye muri uko kugura kwa mwene matane cya gitabo aha mwene tabura na amara tubwira kandi ikintu kimwe kuvyerekeye Yakobo aravuga ati Yakobo igihe yaronka umugabane w'umwana w'imfura kuko yarazi ko byose bitunganye uko niko vyagenze kubapanikoti bace bakora idini ariko umugwi w'abanyabumwe umugwi w'abanyabizera ubutatu n'ibindi n'ibindi bariko baraharira hagati yabo maze bagakwegera abantu inyuma yabo aha na hariya ni ikimenyetso yuko ni ikintu cyerekana ko atakimenyetso kiri kuri bo atakimenyetso bafise urwango ishari n'ibihari biri hagati yabo murabona aho tugeze urashobora kuvuga ibyo gusigwa amavuta urashobora kuvuga ibyo ushaka byose ariko ahari ikibi igono ibihari ishari kudasenyera ku mugozi umwe aho imana ntayihari imana si ibiri ngaho haba hari izindi mwemu ziriko zirakora aho hari mwemu w'imana niho byose bishingiye n'ubuzima bwa Yesu Kristo aho niho hagaragara ibyo yavuze ivyinjiye muri twebwe kubw'urukundo rw'imana arongera akavuga hano ngo kubona Yakobo yaraguze ivyo kubasamuragwa Esau yarazi uko aronse kubasamuragwa ivyo byose bizoba birangiye yabona ko byose bizoba bikwiye hano rero haravuga ngo kubona Yakobo yaraguze ivyo kubasamuragwa byatumye Esau amwanka gushika ku rupfu mwabonye yuko imbere murabona yuko imbere yuko ivyo biba atagwanko bari bafitaniye ariko inyuma yaho Yakobo aronse ivyo kubasamuragwa ibintu byaciye bimera nabi bende tano n'abashiki bacu nta nikwe dushoboye ivyacu vyagenze neza reka rero dushimira Imana kandi dushaka kuba mu mugwi w'abanka abandi dushaka kuba mu mugwi w'abankwa Yesu Kristo umwami wacu yakunda abantu bose n'umutima we wose yamara abantu ntibamutahura abenshi ntibamutahura bamwe bamufata nk'ari Belizebuli abandi bakamwita ibi n'ibi 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 ariko we yakurikiye inzira yiwe rero reka tusome akantu ka nyuma mwereta brana yavuze iyo musenze musaba umubatizo cha musaba ikimenyetso musaba umubatizo wamwe muyera ntimuvuge ngo ngirangerageze ndabe yuko umwami ariko ndarushe muri icyo gihe nimugwe mwicariye rero nimugwe mwicariyeho muri nimunasenge niba mushaka kuza ngo musenge nimuvuge ngo ngiranje mu murongo w'abasengerwa baraza kunsiga baraza kunsuka ko amavuta ndaza hanyuma nze kuraba yuko hari icyo byogira icyo byomfasha niba ariko mwiyumvira muri icyo gihe nimugume mwicaho muri kiretse ishengero ryose rigeze ivyo bishoboke gihe ishengero ryose rigeze ahantu rivuga riti aha ni ugupfa canke n'ugukira ligeze muri cyo aho ni igicengo rwizogira aho rivuga riti iki ni kibazo cyo gupfa no gukira aho muvuga muti ntego zo kuvya kubironka muri no mwanya nyene cyanke mpfe muri cyo gihe bimeze uko ni imana itangura gukora bisaba ko umuntu aduza akamo kumubabaro kumuntu ari mukaga kugira ngo imana ize iseruke Benatano bashiki baje twarashoye kwakira kandi twashoye kubona ibintu byinshi kubwuntu bw'Imana abantu barashoye gukizwa barabohoka barakira ingwara abani bihumbi nibihumbi kwisi barashoye kumenya ukuri ariko ubu kwiherezo byose bibwirizwa gusa nkuko byari bimeze kuntango dutegerezwa kuza imbere y'inyonga z'Imana dufisijwe igihumubabaro maze tugasenga duti mwami ramvurwo kwawe ni wiyerekane nukore ibitangaza n'ibimenyetso nukore ibimenyetso n'ibitangaza kandi uhaguruke mu bushobozi bwawe bwinshi n'ubwiza bwawe ndizera kandi ndafite ivyizigiro yuko Imana izobikora kubw'ubuntu inyuma tumaze atari igihe tumaze gusenga ahubwo tumaze kuduza isengesho ryacu nk'ijwi ry'umubabaro rigana ku Mana mu masengesho muri icyo gihe inyishu izokiza ndibaza ko ibikorane tumaze kurangiza vyaduhaye imonjo y'ivyo Imana yaduteguriye kandi tumaze guhonja tukumva ukuntu mwami wacu agira neza nitwabwirizwa kuguhonja gusa habwo dushaka kurya ivyo kurya bikwiye vy'umwami wacu vy'Imana yacu amen kuko twarahongeje twarumvise ko umwami aryoshe kandi ko ashobora gukora ibintu bikomeye cyane ubure dushaka kumushimira bivuye mu mitima yacu kandi twongere tumushime dushire hejuru izina ryiwe kandi kubw'ivyo reka duhaguruke muri kano kanya turagushimiye kandi twese hamwe kubw'iminsi turangije no kubw'ijambo ryawe uheje kuduha mwami imitima yacu irashima izina ryawe ryera kandi turaguheje icyubahiro mwami w'ijuru n'isi haleluya turanezerewe mwami kubona wavuganye natwe mwami izina ryawe nishimwe ewe mana waduhishura ijambo ryawe mwami ubutumwa bwa kino gihe ewe mwami amashimwe no guhimbazwa bibi by'izina ryawe ryiza mwami ndushaka kwibagira ibyo wadukoreye mwami izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro haleluya mana yo kwizigirwa turagusavye kugira ngo uduhe umugisha uduhezagire mu gihe tugiye gutandukana mwami nubane natwe ewe mana kandi uduhezagire haleluya izina ryawe nirihabwa icyubahiro ewe mwami mwagazi w'intama nahabwe icyubahiro amen.